Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwese rero turabaramukije hano muri studio muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ikaze mu biganiro byacu.
Kuko twaratahuye umwansi wacu subumiregi gusa. Umwansi wacu sabakoroni sabanyaburaya ehimbewe. Umwansi wacu twaratahuye n'ubukene.
Uwo ni Koloneli Manirambona Anastase ajejwe kwigisha akarangamutima no gukundisha abayoboke igihugu n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, hamwe n'izindi twabateguriye zirimo imyigaragambyo y'abagore mu mpande zose z'isi n'irushanwa ry'igikombe cy'Afrika n'umupira w'amaguru. Shote z'Ijwi rya Amerika, amakuru yacu tuyahere inaha i Washington, aho imbaga y'abantu biganjemo abagore bakoze urugendo mu mihanda y'umujyi wa Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi matsinda yo hirya no hino ku isi nayo yifatanije muri urwo rugendo mu mijyi itandukanye. Hano muri studio ya gatanu ndi kumwe na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi yagiye gukurikira iby'urwo rugendo rw'abagore ahanini, nkaba ngira ngo atubwire uko byari byifashe, ariko rero mbere yaho Aloyizi watubwira urwo rugendo, abarukoze, ubutumwa bari bafitiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump.
Urakoze Genia, n'urugendo rutunganijwe inyuma y'umunsi umwe gusa Donald Trump arahiriye amabanga yo kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko bivuze rero, urugendo rwatunganijwe n'abakenyezi nibo biganje mu mabarabara yaha i Washington DC, rwatunganijwe kandi bafatanije n'umuhari uharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch. Uru rugendo rero rugwiriyemo abakenyezi bavuga yuko abakenyezi baharugwa mu bihumbi amajana, bagerere bafise ubutumwa wabona ku bicapo bari bafise mu maboko, bavuga yuko ari ubutumwa bazaniye Donald Trump atanguye umunsi wa mbere gutwara igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Bimwe mu byo basaba nuko boronka uburinganire bw'ibitsina, bakagira uburinganire cyo kimwe n'abagabo, bakasaba yuko bokoroherezwa mu bijyanye no kwivuza ngaha muri Leta Zunze za Amerika. Ikibazo maze iminsi mukurikirana yuko cyateye impari zitari nke, cyane cyane muri uku kwiyamamaza kurangiye, barasaba ubutungane kuri bose, bagasaba yuko n'abimukira ngaha muri Leta Zunze za Amerika bofatwa nk'abantu nk'abandi, aho kuburabuzwa cyanke kugomba kwirukanwa mu bihugu baje bavamwo. Bagasaba rero yuko kandi abifuza kubonana bahuza ibitsina ngaha muri Leta Zunze za Amerika nabo bobirekurirwa, bikaba kumugaragaro rikaba nk'itegeko ryemewe ngaha muri Leta Zunze za Amerika.
None se Aloyizi, ibyavuzwe muri urwo rugendo urabitubwiye cyangwa se ibyo bateganya kugeza kuri perezida watowe, perezida Donald Trump watangiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo, wagiye kwirebera rero wabonye byifashe gute?
N'urugendo mu mahoro, urugendo rw'amahoro nk'uko babivuze abo muri Human Rights Watch babiteguye n'abandi bakenyezi bari ku isonga ryabyo, bifuza yuko goba urugendo rw'amahoro rutandukanye n'urugendo rwabaye jo kwa gatanu igihe Donald Trump arangira kurahira. Urugendo rwabayemwo ugutana mu mitwe hagati y'abigaragambya n'abapolisi. uguno munsi rero barutunganije bavuga yuko bifuza ko ruba mu mahoro gushika ubu niho nkiva mu mabarabara ya Washington gukurikirana ugo rugendo ruracyari mu mahoro kandi n'urugendo ruri kuratunganywa no mu bindi bisagara bikomeye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi yose bisagara nka Berlin Moscow mu Burusiya ndetse no muri Afrika I Nairobi n'ibindi bisagara ntarinze kudondagura ngahanye kuri radio
Aloizi nibyo koko uvuye kureba iby'urwo rugendo rwitabiriwe cyane nkuko turimo kubyumva ni n'urugendo nkuko bivuze rwakozwe mu yindi mijyi kandi ruzana komeza koko ntabwo ni nk'intangiriro wabonye rwitabiriwe nkuko abantu bari babyiteze
abantu ni benshi cyane ahamura aya mabarabara ya Washington DC ndetse n'abandi bakiza nkuko navuze bagwiriyemo abakenyezi Eugenia tutara imbere yaho reka ndababwire kandi uru rugendo ruko rutunganywa mu gihe hariko haraba imisa ngaha I Washington DC imisa irimo Perezida Donald Trump n'icegera ciwe ca mbere n'umuhango wama utunganywa ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utunganirizwa umukuru w'igihugu ahejeje kurahira umunsi ukurikira iyo misa rero gushika n'ubu iracarimwo iriko ibera ahitwa National Cathedral ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ndagushimiye cyane Aloyeze ukomeze udukurikiranire ibyo rurugendo rw'aba tegarugori cyane cyane hanyuma ubwo hayo makuru ze kuyatugezaho nibwo rugitangira urebye hashize isaha imwe gusa ubwo wongera ugiye kutureba uko byifashe urakoze Tuvina hamuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho tunyarukire mu Burundi umunyamabanga nshingwa bisata by'imbonera kure n'abakenyera rugamba bahuriye mu mugambwe CNDD-FDD arasabira amasengesho adasanzwe umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch kugira ngo uhinduke Sylvestre Ndayizeye urongoye ibyo bisata muri CNDD-FDD abivuze nyuma yuko hakozwe icyegeranyo cyakozwe na Human Rights Watch iherutse gusohora cyashinjaga imbonera kure guhohotera agateka ka muntu mu Burundi yabivugiye mu ntara ya Kirundo mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ukora muri iyo ntara yaduteguriye inkuru
kuri wa gatandatu abaserukira abandi mu mbonera kure bakenyera rugamba n'abahumure b'umugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Kirundo bateraniye ku mutumba warenga muri komine ya Busoni bari baramutse bakira Sylvestre Ndayize yarongoye ivyo bisata mu mugambwe uri ku butegetsi Sylvestre Ndayize yararamutse ahanini agendera imbonera kure ubwo rugendo yarugize inyuma ya Human Rights Watch ishyirahamwe riharanira agati ya kamuntu ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisohoreye icegeranyo cagiriza imbonera kure kugira uruhara mu ihohoterwa rya kirimwa muntu mu Burundi aho ibintu bigeze Sylvestre Ndayize avuga ko Human Rights Watch kuye gusengerwa kugira ihinduke acagira ko atanguza iryo sengesho mu gacerere
hariho umuntu yama yipfuza ko twobumbera umwanzi ariko jewe nk'indongozi yanyu naravyanze ngomba yuko twomusengera iminsi yose agarura gatima abe kwizima atuyage neza nawe suyundi no muntu yitwa Human Rights Watch uyo muntu sinzi ica turonderako twebwe imbonera kure ariko nagomba mu nkundire muhaguruke tumwunamire iminota nk'ibiri tumusengere tumwipuriza amahoro no kugarukana agatima kubuntu murakoze cyane
Sylvestre Ndayizeye yagarutse cyane kubwira imbonera kure zagize mu guhagararira amahoro n'umutekano w'igihugu agaruka no kuvyashikiye abo avuga ko bashatse kubungabanya niko guha ihani igihugu cy'u Rwanda
arahirahira dukuri kandi tubamuhaye gasopo araraba u Rwanda ntara Burundi Burundi rw'ankuru nziza nitwashatse kwerekana abagumya banga bose twashatse kwerekana imbonera kure abazivuga batazizi bazibone nagomba saba abanyamakuru bazimurike neza baze kuzerekana ko zibaho kandi ko zishiririye kandi zizama kuko zamyeho ziriho zizamaho kazokwamaho kandi uzozitega zizomusongako
umunyamabanga mpuzabisata by'imbonera kure abakenyera rugamba n'abahumure mu mugambwe CNDD-FDD asaba imbonera kure kwijukira ibikorwa by'iterambere yari yagendanye na Colonel Imanirambo na Anastase yagejwe kwigisha akaranga mutima ko mugambwe no gukundisha igihugu n'umugambwe yongeye kwizeza abari bitavye ikoraniro ko Burundi buzobandanya kubaho naho imfashanyo z'abanyamahanga zitoza
ikindi nakomanda baremeshe yuko naho izo mfashanyo zitazoboneka tumaze kubona twebwe nk'indongozi na cyane cyane mugambwe wacu CNDD-FDD ko tuzobaho naho izo mfashanyo zitoza gushika Yesu Kristo agarutse icyo twagomba tubasabe bagumye abanga bakenyera rugamba mbonera kure umwe wese tumuhamagarira gukura amaboko mu mpuzu kuko twaratahuye umwansi wacu subumiregi gusa umwansi wacu sabakoroni sabanyaburaya ehimbewe umwansi wacu twaratahuye n'ubukene
uwo aherutse gusezera igisirikare cy'u Burundi imbere yo kujya mu nzego nkuru z'umugambwe uri ku butegetsi asanzwe ari n'imvukira y'intara ya Kirundo mu gihe izuba n'inzara bibandanya kuvugwa muri iyo ntara Colonel Anastase yemereye abanyakirundo ko bagiye kwigishwa ingene bazobandanya kubaho haba ku ruzuba canke imvurigo
nagoma nabamenyeshe yuko twebwe nk'indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yuko twafashe ingamba zikwiye kugira ngo tugwanye kandi twongere dufashe abene gihugu bo mu ntara ya Kirundo yafashwe n'uruzuba ndabaremesheje rero yuko mu misiza tuzobigisha ubundi buhinga bwo kubaho naho uruzuba gokwaka naho imvura yogwa ntihagire umuntu n'umwe ava mu Kirundo asubira guhunga canke se ngo yicwe n'inzara
mu gusozera ijambo ryiwe Sylvestre Ndayizeye ahagarariye imbonera kure za CNDD-FDD mu Burundi yasavye imbonera kure kubana neza nabo mu yindi migambwe yagabishije imbonera kure zizitwara nabi ko zizohanwa ku gatwe kazo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndagushimiye kuri iyi nkuru reka noneho tuvuge ku irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mpira w'amaguru rikomeje mu gihugu cya Gabon mugenzi wacu Etienne Karekezi aradukurikiranira hafi aya makuru Etienne turi kumwe
turi kumwe Eugene wiriwe neza
wiriwe kuri uyu wa gatandatu byifashe gute muri uwo mukino
kuri uyu wa gatandatu itsinda rikina n'itsinda rya D ririmo amakipe ane ni Ghana Mali Misiri n'igihugu cya Uganda kuri uyu munota tuvugana umukino uhuza Ghana na Mali urimo umaze iminota irenga icumi kugeza ubu amakipe yombi aracyanganya ni 0-0 bibutsa ko umukino ubera kuri stade ya umujyi wa Port Gentil muri Gabon
ye kuri gahunda se hateganyijwe iki kuri uyu munsi wa gatandatu
kuri uyu munsi amakipe yombi Misiri mu kanya kari imbere ndavuga saa tatu z'ijoro irakina n'igihugu cya Uganda mbibutsa ko mu mikino yabanje umukino wa mbere wabanje ku wa mbere w'icyumweru Ghana yari yatsinze Uganda kimwe ku busa Mali na Misiri bigwa miswi 0-0 bivuze ko kugeza ubu navuga ko igihugu cya Ghana nicyo kiri imbere muri itsinda n'amanota atatu Mali ifite inota rimwe Misiri ni inota rimwe Uganda iracyafite 0 Uganda ndatsinze uyu munsi bavuga ko muri make irabisa nkaho isezerewe
ye watwibutsa gato yuko byari byifashe ejo
ku munsi wejo hari amakipe yakinnye mu itsinda rya C n'itsinda rya C Cote d'Ivoire yakinnye na Congo bakina Congo ku munsi wejo naho Maroc ikina na Togo icyo gihe rero n'umukino wabaye ejo mu itsinda rya C ari umukino wa kabiri bivuga ko amakipe azakomeza akina nayo ku mukino wayo wa gatatu ku wa mbere w'icyumweru gitaha
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri aya makuru y'imikino uduhaye
urakoze cyane Eugene
ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro birakomeje
kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe search for common ground mu Burundi
ndiri rukanda kuri ndiri esha boskingo
nanze ko gutebya hubona akeza barakigorerani aha wibaza ko ari ibintu bisanzwe
aho nyarushushira ko nakabijya mana
jona tinya ko no gushavuza ndakurindiriza ku ruzuba aho hava wiraburanira wana nsawa none
ni sawa boss akazi baneko gasaza handi ho cyose byari neza Nawo namahoro.
Namahoro.
Gusa nurushe nibiki?
Eh. Ahubona ndarushe vraiment.
Eh.
Niriwe mpagaze nigisha tuturajo.
Numbwiye.
Meko ndakubonye.
Eh.
Ndaruhutse. Uziko je nacitaho urukondiga ni.
Tushitaho kubera iki gaposko. Urafise ngo hanane kutambwiye ndagufashe.
Eka ubona.
Eh.
Niwe uzintera nta wundi.
Sa?
Jewe sinarinzi ko byoshika umuntu akambuza amahoro kokose.
Eh? Ndakuza amahoro gute. Igasigura ntavyo ntahuye.
Urazi ukuntu ngoma ndakwiyumvira umurango no mwijo no kuryama ntibigikunda ngoma ndakwiyumvira. Aho rero ivyo wumva nibisanzwe. Uno munsi hoho mwishuri. Navuze izina ryawe deux fois.
Oh yeah. Urankuyeho uti mwishuri?
Yego.
Nje nakubije amahoro gushikiye hose gaposko.
Eh.
Oya nokuri nureme. Nagufitiye akakuru keza nokuri.
Akahe gashi. Ngira.
None cuhagara?
Eh.
Inga tuvuga tugenda noneho.
Ushaka no kwiruka twiruke. Mugumbwiresha.
Wazijya jambo wambwiye?
Eh.
Urafashe umwanya kubyimvira Bosco kandi tari muto usanga naje ntigirishye. Nuko nyene kandi ndagukunda kandi nyishu nyego.
Yo niera. Uranyemereye koko? Yewe mana uri mwiza nokuri. Urakoze 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 urakoze. Sinzi uko nobivuka. Ndagukunda nanje kandi cyane urabizi. Basingwa mu ndashe.
Oya pana mu nzira buso.
Oya nana ki.
Ko haba tuni inkuru yo nga. Mugarira naho turi ku muntu ushira mu bya mariage. Ndidakora ko dusohokana. Mugara cari kari nta mariage nshaka vuba. Cyibi byo gukunda naye za meza abiri ngo ubuke. Sindabyerekana gato. Ibintu nk'ibyo buke niko byitondera cyane.
Niye. Nande ndindiriye wewe. Naho wambwira imyaka 10 nzorindira. Ko turi kumwe mu mutima wanje uraruhutse kandi ndazi ko byose bizogenda neza.
Aho ni saka tubyumvikanye ko.
Yego.
Bizogenda neza cyane aje ndabyizeye. Kuko burya ndakwemereye ko ndagufitiye confiance. Ikiganiro cyaryoshe cyandibagira confiance nyine. Bye, reka niruke turasubira shaka.
Tama.
Ha
ngira ngo ngiye kuruhuka ya minihiro yawe urazi neza ko mu mwaka uheze amezi nkaya ingene wa mundaza kujya musoga ngo ninda guha amafaranga yo kujya gusuma
na urahiriwe sha mura mwawe yagupfiriye neza
urafa kutabisesagura gusa
ndabisesagura
ubyigina urazi neza ngene nzari babatsa
nanje ko ndabizi nico gituma ntazemera yuko biwacu bansonzana kandi ndi mu rugo guzuye
ego ugira utangura kuzura bigemura rero kandi urazi neza ko twashonje tukabura n'utugaruka
ko ndavyibuka ugabondebe uravyimirima y'ibigori ukaraba bijya biroro vy'ibiharage twasanze mu nzu n'irya mirima y'ibijumbu ayico ntavuze n'ibitoke ubona tutabishoye two bijya tukabimara
cha n'ubushora tuzoshora n'okana ko byagwa gusa sana cisha ubona gafuro
ewe yemuko wakavuze watagapfuye ntagakira ubu ratanguye kugayagura urwagwa ningene mu minsi heze wakugurira icupa ry'urwajwenze warara muhetsagira
ega
oyambarira
umugabo atongo ndapfuye naro umugabo nigeye nawe cyane
emwe kandi mugani wawe niwirira umuti muri munda kuko si wowe wabishe bahitanywe n'urwabo
bazire rero no kuraba tukadutarondera bakozi
yego
badufasha hano hano kuko genda bona ko nashoboye kwirirwa mu bikorwa nk'ibi cyangwa nashabura imirimo
nkubariye ko je urya mukobwa yigiye tugiye kunaniranwa
uti
biga ayo mashuri aje kuri tugaze tumaririke eh oyambarira n'ukuri
cyo narakubwiye ko hari kwitonda hashi kugira ngo je amafaranga tujye turabatangira mu ishure uyumvira hambya kwa dezereza
akunezereza takunezereza jewe jo ntazonsubira nakwiga bino bigori bidahereye muhira nonagira twe na wewe twovyikorera tukabihereza
twe na wewe jewe ntumparure mu kuko nubona umva kanyota gatanguye kunka bakaba mbere ngo masembira ko kwibara kubiteyo rimwe ncangaruka
ndebe n'ukuri kose ukamvana nga
ati numvana
uje kunywa nande sigare ntubitse umukanda ushaka kujuragenda rero nsiga nga urabanza kure Yvette mu ishuri tuzoje turasigarana
ibyo je naye kubiye ko ari byo kwitondera erega matama ahantu ugire ngo aha turi mu gwa mwene wacu ni wibaze ko binezeretsa bose
birabasha wote ari shinga iby'abantu wewe yogishimye aha tuzoreka gutunganya ibyacu umuntu uko abantu batubona
Ega none kuvuga Yvette wenyene gusa Gidio nawe. Ewe nibuge ariko dufasha gutunganya ivyo mu rugo.
Ha. Eshkida. Jewe navuze Yvette uko mbona ari washobora kumfasha. Uko nakare nta mashuri y'abakobwa urabiyitse. Urya muhungu nawe. Ipu uramwibyirira. Umwirabire.
Mfereza rero. Kandi ubiga tutaravye neza. Asha. Nyawayo nyene. Tazogera tatumereye nabi. Asha. Kuko mbona n'iryo shuri naho tutore mukuramwo asha wewe wazahije kugivanamwo
aho rero ubona ko abagore twigorewe bazohava bavuga ngo ni jewe nari mukuye
nane ifete ni ari pamwo utavyemera ko rero wari mukuye
mbega yemwe nanzi ngo inkwi ndazishikanye ndaza gushobora kuzisatura ah reka mbe ndazishyiraho mu bwatsi mpene zanje ntizitwe na kigoyi
utamengura umukejuru yaheze n'ukuri aha niho rinda kumviriza
erega sinari nakubonye
ntiwari wambonye
ndivugana ibi bikugiye ntibigenda bitambunye umugongo ehe ndabira nawe ingene binganangana
yehe Izoto sengu n'igiti wivye. Ingwe zingana gutyo. Wazikuye gahanze.
Hewe. Ndaziturumbutse ko. Ngiye hariya mu mwonga. Ntandikorera ndazana. Ntawe yemwe Imana irampaye. None waje ryari ko ndagusanze hanze.
None ko nasikiye ku mugaro. Washaka nce nkore iki? Ahubwo ntangaje nuko umwe ne washoboye kuzikorera.
Mwe nazikorenye.
Izo zizomara igihe. None ko nasikiye ku mugaro. Washaka nce nkore iki?
Uratomboye ahubwo ko nciye nshika. None urahishije akagwa. Waruje kuntumira.
Ati nzagwa. Ubu ntaronsa kabiri ngo ndarusange kuko abasazi. Munzi wanje ho shaho. Rusiga yari umugani.
Eka si wawe gusa. Mbona ari twese.
Nahani.
Nukuri. Ibitoke byaratembereye. Sinzi iyo bigeze n'igihe bizogarukira.
Je wagasara niko nza ndabona rimwe na rimwe. Nayo ibindi. Narahebye. Eka nicare hano mu gatutu. Urantera inkuru. Nimutagira irondorera abana ba.
Ego reka nanje nza n'ibiharage.
Ego.
Mbe ndabitonora. Uno munsi dufungura uduharage dutoto. Aha byakabereye nikera.
Abana baraho barafinye. Mugaba barundi sibo. Reka bifyinire kubera bagifuse nyina.
Reka sha kuvuga ibyo wa muntu we. Ucu nyibutse abana ba Ruminata yo bagowe. Cyanumva ni shavuri inyishye n'ukuri.
Reka. Cyabajya ntanu uwo bivuga. Ingorane zijya mfuvi zibonye. Nta.
Irababaje.
Zigera kubura abavyeyi. Zice zitako zifatukura. Ewe ndebe. Nta mugabo w'igito ndabona nkawe.
Umuntu yaravubu. Urazi ngene afashe nabi abana baraho.
Kare.
Bari mu kwicwa n'inzara neza. Uzi ukuntu bwonze.
No.
Kayivete koko. Umwenga ko henugwa n'umuyaga.
Kujya imfubyi no kwihenda cyane koko. Ubu uzi ico zizovamo.
Mbega ijya gifu cy'umugabo. Narijya sema ry'umugore. Ubona bazobakundira ko hari ico bavamwo. Ko byose bazobibahereza ko nukunge nesha Ruminata yari yarabaguye ko akabaronderera.
Sha, ubivuga nk'ubizi. Ntibazo bakundira ko bava mu kintu. Urazi ko ndebere rya tongo rya Ruminata gira icishe ku buyepfo.
Mukama wikigo. Yo byubaho. Oya ntiyogeza hiyo nukuri.
Wewe uramubuza. Jewe nabyiyumviye neza yuko ariko ararondera uwo hamugurira. Kandi rero ngo kumahera make je ntadamwe nukuri. Ntagira umutima general bikubwiye.
Mbega yemwe burya bupfuvye buhowe iki. Mbe buzobaho gute? Ko ndebere agataguye ivyabo byose. Ewe bana ba Ruminata barambabaje.
Oya nukuri. Ruko
kina hagati muri tel. Ehira bukundu gaje mu musinze wenye ni nyuma. Ari mona ko kubatsinda byo umukino waba. Wajidiyo subira nyuma mu kibanda chawe. Hama nimero de egeri imbere gato. Umviriza. What okay? Reka kuguma matanye na fiyake. Egeri imbere. Egeri imbere kugira amapasa mushikire neza. Hama satirize ikoresha ya tekniki ya gwara yabahaye muri ho guma mwiruka gusa. Umviriza rero bahungu imbere ya byose turi equipe kandi twese turondera iki
insinzi
je murabizi
yego
coach
acha turabizi basi
nimba mubizi nimba mubizi kuki muri ko mugira umukino ndibizi we
ni numero 2
sifiya kajya
iyo nikizo gya numero 2
umviriza umwe wese aronse umupira acha yiruka ashaka gushika ku poto gutsinda ivyo nibiki atandi pasi nimwe haye mugenzi wiwe ivyo biraba kandi urukino mwari ko murakina nanje narubona Deja mwazi kwa ekipi takuye. Kadi mila goe gukina haru ubuti. Munabizi?
Ego.
Nona chaguma nuka.
Mviriza. Uchi ya mugu mamui gunga numupiri. Utinda nimi kuunda.
Ai, chavya nimi kuunda kwa
hiri. Deka tulawe plando koresha. Kandu umu yikurikizi. Mwajumvizi?
Ego, tulajumvizi.
Aba satirizi. Da visuye mwaneza mwajumvizi. Aba satirizi ni nimerindwi. Inimero chuminimu. Nini mero zitana?
Hey,
mukorana ni hagi ruzo guma ni mupira. Mutanga mapasi mesh, kugira muruhisha wa muhigani. Hama fiya kila joki. Korela hanini mukibanza chagwari.
Kore tari hari. Nibzo.
Baba mupira mugera geza gutsinda. Hama gardi ugumu rikanuye. Nagi rigitsindo chinjira. Fazio bizi?
Yego.
Ale, suwira kuri tere turazi.
Biyaki, musuwe kuzula anaje nyene. Kuzula ama mapasi mungu labana kwa haba.
Niwe kwiruka nk'umukobwa niwiruka n'iminota 2 uri kurahema nk'ubira turiki kandi ndikura bijya biyoga mwirirwa mu mwana bajya wahungu izo nzogasha zizobanza muvamwe muze mumbari
akurumba kura ngaho ntanzo gazituma niruka ahubwo ne wiruka nk'ubuhungu kamare kibuga cyose wiruka atana gapira uri kuratanga wakibgawe Erega wini football sugusikana.
Sawo nikizima ndagwana yo kankakumba.
Nta mpanuro.
Ya maromenye ko izo nzoga zizokomera nabi na cane cane. Uri gukina umukino w'inguvu nk'uyu.
Okay. Nafiyake, sumanya gutari inkuru no guharira n'umwanya wa entraînement. Muri bagiye ko match arejo.
Nusu.
Tukaba tacho turashikako. Nyarusa dutangura abandi barabarindiriye.
Oya shajo ke. Gerageze bose ariye vraiment tureke gushavuza coach. Zunuka kakaje de kagwa.
Kura ngaho mujya kwara nawe mwamugize kimana ataranguka nti mwaki
uya shajoke reka kuyigirisha no nkuru kwavu aremera ko runyaruka nawe
ndakwisabye narindire buce tumwerere kwa tacha maze muri equipe yacu
banda nyamukina nka 30 minutes twende bareka muje kuruhuka
kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
ni radijwi rya America hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi hafi rero gusoza nagira ngo mbibutse ko uyu ari umunsi wa mbere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hatangiye imirimo ye ubu ari mu misa iri mu muco w'abanyamerika ibera mu kiliziya National Cathedral hano rero mu mujyi wa Washington DC hakomeje kandi kuba imyigaragambyo ihuje abagore mu mpande zose z'isi bifatanije n'abari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi minini New York, San Francisco, Londres, Berlin, Nairobi n'ahandi hose tukaba rero tuzakomeza gukurikirana iby'imyigaragambyo tuzabibagezaho. Mwese rero mwakomeze kudutega amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu. Ku buhanga bw'ibyuma Mark Ferguson, wafatanije na Inosa Kimenyi, Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mugire ibihe byiza.